Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Nedi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu makuru yacu. Ingingo z'ingenzi: Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Congo Felix Tshisekedi bumvikanye gushyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Congo. Hagati aho mu Burundi ho ku nshuro ya mbere hatangiye gukoreshwa ibyuma bipima umuvuduko w'imodoka.
Nashyiriye neza kuko birafasha, birarinda ama accident menshi, gusa amabarabara yose ntibiri praticable.
Icya mbere ni uko iyo ngingo hamwe na hamwe ni nziza, bw'ahandi naho ugasanga irabangamye kuko hariyo amabarabara udashobora kugendera ko kuri karantare.
Abo ni bamwe mu baturage bo mu murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura mu Burundi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yiyemeje gukomeza imirimo ye nubwo bamwe mu bagize guverinoma ye bakomeje kwegura. Ibitero by'Uburusiya bwagabye kuvejo mu ntara ya Donetsk iri mu zigwiriyemo inganda muri Ukraine bimaze guhitana abasivili batanu, bikomeretsa abarenga 20. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nari maze kubivuga mu kanya ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yiyemeje gukomeza n'imirimo ye nubwo benshi mu bagize guverinoma ye bakomeje kwegura. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Boris Johnson yabwiye abashinga amateka ko akazi k'umushikiranganji wa mbere mu bihe bitoroshe ari kubandanya amabanga yiwe. Yatangaje ko adashyigikiye na gato ibyasabwe na David Davis, umushikiranganji amateka wo mu mugambwe wiwe. Yasabye ko ashyira imbere inyungu z'igihugu agatanga imihoho. Davis yari yasabye Boris Johnson imbere yaho gutanga imihoho, yabwiye inamashinga amateka ko ariko amusaba kandi gushyira inyungu z'igihugu imbere iziwe ku giti cyiwe imbere y'uko leta inanigwa kurangura amabanga yayo. Yamara Johnson avuga ko kubandanya mu mabanga yiwe umushikiranganji wa mbere bidaciye kubiri n'inyungu z'igihugu. Ingingo yiwe yo kuguma ku butegetsi yaranzwe no gutanga imihoho ku mushikiranganji w'ikigega cy'igihugu Rishi Sunak hamwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Sajid Javid. Abo batanze imihoho bavuga ko badashigikiye umushikiranganji wa mbere Boris Johnson kubera inyifato yiwe. Yaciye agena abasubirira abo bashikiranganji babiri mu buryo bwihuta. Yamara hari abandi bashikiranganji batanze imihoho.
Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yasabye Turukiya kumufasha kurwanya ingaruka zikomeye z'uruzuba zibangamiye akarere ko mu ihembe rya Afurika. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Ibyo Perezida Hassan Sheikh Mohamud yabitangaje mu rugendo rwa mbere yagize muri Turukiya kuva agarutse mu mabanga yiwe ya perezida nyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Somalia na Turukiya byarakomeje imigenderanire hagati yabyo mu kiringo cy'imyaka cumi irangiye. Perezida Mohamud yabwiye abamenyeshamakuru inyuma y'uko abonanye na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ko baganiye ku nkurikizi z'uruzuba ku banyagihugu kimwe mu bibazo bashimikiye ko. Yavuze ko yahaboneye akaryo ko gusaba abanyaturukiya kubafasha gukora ibyo bashoboye nk'uko babikoze imbere yabo. Perezida wa Turukiya yagendeye Somalia mu mwaka w'2011 igihe hari inzara ikomeye yari yatewe n'inkurikizi zikomeye z'uruzuba. Urwo rugendo rwatumye igihugu ciwe gitangura gutanga ifashanyo zigenewe abanyagihugu, iterambere n'indi migambi yerekeye iby'inyubako muri Somalia. Perezida Erdogan avuga ko imfashanyo zerekeye abanyagihugu n'iterambere igihugu ciwe cahaye Somalia mu kiringo c'imyaka cumi irangiye zirenga umuriyaridi w'amadolari. Turukiya yarashize kandi ikibanza ca gisirikare muri Somalia mu ntumbero yo kumenyereza abasirikare b'ico gihugu.
Urakoze Fidel Niyongabo. Ibitero Uburusiya bwagabye kuvejo mu ntara ya Donetsk iri mu zigwiriyemo inganda muri Ukraine bimaze guhitana abasivili batanu, bikomeretsa abarenga 20. Ibindi kubi inkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nazwe.
Buramatari w'intara ya Donetsk iri mu buseruko bwa Ukraine yatangaje ibyo bitigiri avuga ko abakomeretse n'abahitanye n'ivyo bitero muri ano masaha 28 aheze araho mu bisagara bitatu. Pavlo Kirilenko aramutwe iyo ntara iri mu ziteye imbere mu vy'amahinguriro mu tumwe yacishije ku rugaga rwa Telegram yasiguye ko bitewe bitebuke ivyaha vy'Uburusiya muri Ukraine bizohanwa. Umukuru w'igisagara ca Sloviansk kiri mu vyo Uburusiya bwakajijemo ibitero nayo yavuze ko ibitero vyo kuvejo bishigwa mu rugwi w'ubwicanyi rusangi. Uwo mutegetsi mu butumwa bwa mbere yageneye abanyagihugu ba mu gisagara atwara yari yabasabye guhunga mu nyuma awuhindura ababwira ahubwo ko borabaho binyegeza. Mu ndwi iheze ahaturiutsa ko ingabo z'Uburusiya zigaruriye intara ya Luhansk ihana imbibe n'iya Donetsk. Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burusiya agahiga ko intambara muri Ukraine izobandanya gushika ico yise imigambi ya president wa Burusiya Vladimir Putin yose irangu. Umushikiranganji Serge Shoigu yashimangiye ariko ko Burusiya bwifuza gushika ku ntego yabwo umutekano w'abanyagihugu ba Ukraine ukingiwe kandi atanga buzabwo ziguye ku rugamba. Kuva Uburusiya butangura gutera Ukraine ntiburashobora guhungabanya leta ya president Volodymyr Zelensky canke ngo bwigarurire umurwa mukuru Kiev. Buramaze ariko kwigarurira akarere ka Donbass gateye imbere mu vy'amahinguriro. Ako karere ni nako kabarizwamo intara ya Luhansk na Donetsk yakanyujemo ibitero kuva ejo kuwa kabiri.
Abanyafrika yepfo bari mu cyunamo cy'abana 21 bapfiriye mu nzu y'uburiro izwi nka Enyo Benitavan mu mujyi wa East London hashize iminsi 10. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Abari mu kigandaro bari bambaye imyambaro yirabura bagandariye abo bana mu gihe igipolisi kibandanya gutohoza urupfu rwabo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yari mu bari bagandariye abo bana yavuze mu ijambo yashikirije ko imishaha yabo yuzuye agahinda. Yatangaje ko abavyeyi babo batazosubira kuronka akaryo ko guhobera abo bana bari bafise inzozi na kazoza keza imbere yabo. Yamenyesheje ko urupfu rwabo rwagize ingaruka ku Banyafrika y'Epfo bose. Umuyobozi w'intara ya Eastern Cape igisagara cha Eastern London kirimwo Oscar Mabuyane yabwiye abari bagandaye ko bazokora ibishoboka byose kugira ivyo bintu bibabaje ntibizosubire kuba. Abajejwe itohoza ry'urupfu rw'iyo mikangara ntibarashikirize ibyayivuyemwo. Mu kurindira mu bivugwa ko vyoba vyatumye abo bana bapfa harimwo ko vyoba vyaturutse ku vyo boba barafunguye canke baranyoye. Bamwe mu barokotse bajanywe mu bitaro bavuga ko bababara mu gikiriza. Abandi bavuga ko bagerageje kuva mu kibanza barimwo batekewe n'ubwoba mu gihe aho bari kumwe bariko barapfa yamara ko batashoboye gutora inzira isohoka. Batanduwa Kwatsa umumenyesha utumwa yarayoboye ibisabisho yabwiye abari bagandaye ko Imana izobahoza.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Diane Ninazwe batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no gukurikira ibigano byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. I Rwanda muri Angola mu kanya gashize hashojwe inama yahuje Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Perezida João Lourenço niwe wari umuhuza muri ibyo biganiro. Abo bategetsi bumvikanye gushyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagariko ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistokle Mutijima uri ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo mu karere ka Rusizi. Temistokle, tunyuriyemo muri make ibyagezweho muri iyi nama.
Ibyagezweho muri iyi nama nk'uko byasohotse mu itangazo ryatangajwe na Perezida João Lourenço nk'umuhuza akaba ari na Perezida w'igihugu cya Angola. Yavuze ko nyuma y'inama yari igamije gushakira umuti amakimbirane ari hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Congo. Ibyo bihugu byombi bigiye gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriyeho n'impande zombi. Inama yayo ya mbere ikazaterana ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa karindwi i Rwanda muri Angola. Perezida wa Angola ukora ubuhuza muri aya makimbirane akaba yavuze ko mu nama habaye kumvikana neza hagati y'abakuru b'ibihugu kwaganishije ku gisubizo yatangaje muri itangazo. Inama ya none rero ikaba yateranye y'abakuru b'ibihugu yabanjirijwe n'iyahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byose uko ari bitatu, ni ukuvuga u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola nk'umuhuza. Nyuma y'iyi nama rero binyuze ku rubuga rwa Twitter narwo rw'umukuru w'igihugu cya Kongo, bakaba batangaje ko inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ku rugendo rwo gusubiza ibintu ku murongo hagati y'ibihugu byombi ruzakorwa mu byiciro hakurikijwe inzira iganisha ku gukemura ibibazo bihari n'iswi ya Rwanda. Ikaba ishingiye ku kongera gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriweho yari imaze imyaka myinshi idaterana nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo byabitangaje binyuze kuri Twitter. Iyo nzira kandi nk'uko perezidansi ya Kongo yabitangaje ngo irateganya ko imirwano yahagarara abarwanyi ba M23 bagasubira mu birindiro bahozemo mbere y'uko imirwano yaduka mu kwezi kwa gatatu, ibyo bigakorwa nta kindi babanje gusaba. Nibutsa ko umubano hagati y'ibihugu bituranye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangiye kuzamba ahanini kuva iki gihugu cyakiriye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda mu burasirazuba bwacyo zirimo n'abasirikare ba Leta yari imaze gutsindwa mu 1994. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukaba bo bwarabashinjaga kubamo basize bakoze jenoside, bakaba bagerageza no kugaruka kugaba ibitero ngo bahungabanye umutekano w'igihugu. Igihugu cya Kongo ariko nacyo cyagiye gishinja u Rwanda mu bihe bitandukanye ko rwagiye rugaba ibitero kuri icyo gihugu bikagira uruhare mu mpfu z'abasivili babarirwa mu mamiliyoni uhereye mu mwaka w'1996. Hamwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, umubano wasaga n'urimo kugaruka mu buryo hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nibwo wongeye kusa n'usubira inyuma usubira rudubi kubera ibitero by'umutwe wa M23 byongeye kubura. Kongo igashinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba. Ubutegetsi bwa Kongo rero bwavuze ko u Rwanda rwohereje mu burasirazuba bw'icyo gihugu umutwe w'ingabo zidasanzwe urwana ku ruhande rwa M23 irwanya igisirikare cya Kongo. Ibyo birego byose ariko u Rwanda rukaba rubihakana.
Hanyuma Temistocle Mutijima, aya makuru nibwo agisohoka, ariko ibyo aribyo byose nkawe uturiye ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, hari icyo abaturage mwegeranye bari bavuga kuri kubyavuye muri iyi nama, cyangwa se hari byinshi bari biteze muri iyi nama?
Kuba bagira icyo bari bavuga kuri iyi nama ntacyo baratangaza, kuko n'imyanzuro abenshi ntibarayimenya, cyangwa ibyaganiriweho n'ibyo n'iby'abakuru b'ibihugu bemeje ntibarabimenya. Ariko abenshi kumva ko abakuru b'ibihugu bagiye guhura bumvaga ko barumva ko ari umwanzuro akorera mu burasirazuba bwa Kongo, ndibanda hano Bukavu, ariko n'Igoma niko bimeze, kuko nk'ubu ngubu kugeza ubu imipaka hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo ifunga saa cyenda zuzuye. Abantu bakora ubucuruzi bavuga ko ari ibintu byabadindije cyane, kandi icyo cyemezo kikaba cyarafashwe nyuma y'aho uyu mwuka mubi wadukiye Kongo ivuga ko ari icyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu. Ugasanga rero hari n'ibibazo bamwe baba bafite mu bijyanye n'ubucuruzi, bavuga bati ese umwuka mubi nukomeza gutya ese hakwaduka intambara? Ni ibibazo bikomeye. Ubwo rero bari biteze, mu by'ukuri biteze yuko iyi nama yafasha mu gusubiza ibintu mu buryo umwuka mubi uhari ukarangira.
Temistocle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda, ndagushimiye cyane.
Ndabashimiye cyane nanjye.
Turacyavuga ku kibazo cy'umutekano muri Kongo. Igisirikare cya Uganda kivuga ko kimaze kugera ku ntera nini mu kurwanya abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bayizi uri Kampala muri Uganda.
Mu butumwa bugenewe abanyamakuru, igisirikare cya Uganda cyavuze ko kuwa mbere cyahanganye n'abarwanyi ba ADF kigafata inkambi ikomeye cyane y'abo barwanyi yitwa Rusorobu, kikicamo abarwanyi barindwi. UPDF inavuga ko yafashe ibikoresho byinshi by'intambara by'umutwe hamwe n'ibyangombwa by'inzira nka passport yo muri Tanzania yiwitwa Monde Kasim Muhanda, indangamuntu y'igihugu cya Congo hamwe n'ibikoresho by'itumanaho. Amwe mu mafoto y'ijwi rya Amerika ryabonye harimo ayo igisirikare cya Uganda kivuga ko ari abarwanyi ba ADF bishwe, n'andi mashusho y'ibisa nk'impapuro hamwe n'ibikoresho byo mu rugo bivugwa ko byabonetse muri iyo nkambi ya ADF. Umuvugizi w'iki gikorwa gihuriweho n'ingabo za Uganda hamwe n'iza Congo kizwi ku izina rya Operation Shuja, Major Peter Mugisha, yavuze ko igikorwa cyo ku munsi wa mbere wa kino cy'umweru yari intera ikomeye cyane mu rwego rwo kurandura uwo mutwe wa ADF.
The mission of the phase 3. Phase 3, remember, it requires killing or neutralizing the command structure.
Iki ni cyiciro cya gatatu cy'urugamba rwo kurwanya ADF. Muri iki cyiciro tugamije gusenya ubuyobozi bwa ADF, nibimara kugerwaho ntibazashobora kongera kugaba ibindi bitero ku basivili. Vuba aha tugiye gusohora indi raporo yerekana ko guhera ku itariki ya kabiri uku kwezi kw'abarwanyi benshi ba ADF bishwe n'intwaro zabo zigafatwa.
Which shows that more of the ADF have been killed and so many of the military were have been recovered.
Raporo zimwe zerekanye ko n'ubwo igisirikare cya Uganda n'icya Congo bivuga ko bimaze gukiza intagondwa za ADF umugongo ko zikibangamiye cyane umutekano w'abasivili muri icyo gihugu, akaba ADF igishobora kugaba ibitero ku baturage mu byaro ikica abasivili batari bake kandi gatega imodoka mu mihanda ikazitwika. Nabajije Major Mugisha niba ibi bidasobanuye ko ADF igikomeye.
Even 2 to 3 or 5 ADF terrorists can cause havoc to the road users in a secluded area.
Ndetse n'abaterabwoba babiri cyangwa batatu ba ADF bashobora guteza akaga kubakoresha imihanda no ku bandi baturage, cyane cyane mu turere twitaruye two tutarimo. Ariko ibyo ntibisobanuye ko tutagabanije ubushobozi bwabo bwo guteza akaduruvayo. Tuzi ko atari igikorwa cy'umunsi umwe, buhoro buhoro tuzakomeza gusenya ubuyobozi n'imbaraga zabo kugeza ubwo intego zacu
zizagerwa.
Vuba ha Perezida Museveni yagiye mu mujyi wa Fort Porto hafi n'umupaka wa Congo guhura n'abayobozi b'iki gikorwa, abashimira akazi keza bakora, anavuga ko ADF iri hafi kuba amateka. Habayeho ubwoba ko nyuma y'imyigaragambyo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri Goma yamagana Uganda, abigaragambye bashinje igihugu gushyigikira inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Bunagana uhana imbibe na Uganda, byajaga kugira ingaruka kuri ibi bikorwa byo kurwanya ADF bihuriweho muri Ituri, hiyongeyeho n'izindi gahunda z'iterambere zihuriweho n'ibihugu byombi. Icyakora nk'uko umuvugizi w'ingabo abitangaza, ngibyo nta ngaruka byagize ku bikorwa byabo, atahubwa abasivili b'Abanyekongo bashimira cyane igisirikare cya Uganda mu karere kabo kuko benshi muri bo bari barataye ibyabo ubu babisubiyemo kandi akaba bafite amahoro. Uganda kandi yahakanye yivuye inyuma ko ntaho ihuriye n'intambara y'umutwe wa M23 ihanganye n'igisirikare cya Congo FRDC mu karere ka Rutshuru. Uretse guhangana n'abarwanyi ba ADF, igisirikare cya Uganda kirimo no gucungira umutekano abantu barimo kubaka umuhanda uva ku mupaka wa Mpondwe kugera Ibeni, dore ko unyuze mu turere twahoze twibasiwe n'ibitero bya ADF. Uwo muhanda urengeje ibirometero 101 mu mihanda Uganda na Congo byiyemeje gufatanya kubaka mu rwego rwo kuzamura imigenderanire n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Undi muhanda wagombaga kuba urimo kubaka ubu ngubu no kuvibunagana werekeza Igoma, ariko ibikorwa byo kubaka byo akaba byarahagaraye kubera imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba M23 hamwe n'igisirikare cya Congo. Abarwanyi ba M23 bafasha ku gace ka Bunagana n'ibice bigaherereye, ubavuga ko bamaze gufata uduce turi hafi cyane n'umujyi wa Rutshuru kandi akaba arimo no gusatira n'ibice byo muri Busanza. Ignatius Sibahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Mu Burundi ku nshuro ya mbere hatangiye gukoreshwa ibyuma bipima umuvuduko w'imodoka n'uwo zitagomba kurenza mu rwego rwo kwirinda impanuka zo ku mihanda zigenda ziyongera. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilkanes.
Izo byuma byatangiye gukora ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri bimaze gukoreshwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Izo byuma byimukanwa kandi abapolisi mu kubishingagira barinyegeza abagendesha imiduga bakagera aho biri batabibona. Ku rubuga rwa Twitter rwabwo ubushikiranganji bujejwe umutekano bari nabwo bisata byose by'igipolisi bigiye gukira harimo n'ikijejwe umutekano n'uruja n'uruza mu mabarabara bwatangaje ko kizira kurenza umuvuduko w'ibirometero 40 ku isaha mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane rwa WhatsApp abagendesha imiduga muri cyo gisagara babonetse bahanahana ubutumwa bwo kwigengesera bamenyesha aho babonye ibyo byuma bakerekana ni hadabu baciwe. Hari abaciwe yagera ku 100,000 nk'uko ijwi rya Amerika ryayibonye ku bitansi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abagendesha imiduga isanzwe ica amafaranga mu kunguruza abantu n'ibintu hamwe n'abiyunguruza ku maguru bakiriye ibikoreshwa rishasha ry'ibyuma bibona umuvuduko w'imodokari. Muri rusange barashima ariko haravuga ko umuvuduko basabwa udashoboka rimwe na rimwe nko mu mabarabara ari ahantu haduga cyane.
Nakiriye neza kuko birafasha birarinda amaksida menshi gusa mabarabara yose ntibiri praticable surtout 28 novembre era ho vraiment umudugo kuri 40 km biragora meme si ugerageza vraiment gashinga karagutoroka kaduga ejo
ah cyambere no kwiyongingo hamwe na hamwe n'inziza gahandi naho ugasanga irabangamye kuko hari amabarabara utashobora kugendera ko kuri 40 rero
bayakiriye ko nyine twayagiye ko bayitangarije mugabo ko ntaje dufite twohindura kuko aho twovyanka bategeye kubitegezwa kuja mu ngiri ariko gusa kimwe muri rusange nka jewe mbona yuko bizotugora kuko twebwe ko bisanzwe dukoresha umwanya dukoresha amasaha amasaha akurenganya isaha yakora akazi bategeze gukora uwo munsi kaba gapfuye cyangwa amahera bategeze kwinjiza muri uwo munsi atawe gukiroza
mugira twebwe abatwara abantu n'ibintu mugira bizokorohe kubimenya komema ifoko oba akaba sensibilisation bakanza batamenyesha abanyagihugu bakabimenya no munsi babitanguye bagacita ngo gucamande abanyagihugu batabizi ntibaza babazi amande ko baratanga
ni so nkabona imana twashyira hamwe ya revi yishinze gukurikirana umutekano wo mabarabara avuga kwinginga igipolisi kifashe hageze kubwiwe mu Burundi harabagize ubuhizi ukurenga amategeko yo mu ibarabara kandi benshi
turi mu gihugu abarenga amategeko abaho nyanga amategeko yo mu ibarabara ari benshi cyane twovuga muri make ko mababara yacu urufaso ni rujanye no kugenda mu barabara ari ruke cyane
ariko asaba ko igipolisi gifata ingingo zisa ku bantu bose abivuga afatiye ku miduga y'igisirikare n'igipolisi yemererwa kurenza umuvuduko hamwe n'itamba imparati
ibihano zoba bimwe kuri bose kuko kugeza uno munsi turabona yuko igipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara cyashizweho kugira ngo kigenzure imiduga yabikuru twabo gusa muraraba modoka z'igipolisi modoka z'igisoda modoka z'abakuru ziri muzifata idarapo mu kurenga amakosa twari tumaze igihe dusaba yuko ikintu kijanye n'amanimero ndangamuduga boshimikira ko izo zuma bifata amasanamu ku modoka zidafise inimero ndangamuduga izogenda gute
habona imana rongo ya revia nahamagariye abategetsi kutagira amavamuhira mu minsi mike ivyo vyuma bikabura amazima yongo abivuga afatiye ku zindi ngingo n'ibikoresho bifasha mu mutekano wo mu ibarabara vyashyizweho muri kahise mugabo haheze igihe gito kaba hakamizwe n'ingoma
nizere ko bitari muri bya bintu abategetsi barabazana ejo canke hijya yejo ukazusanga zononekaye ahantu uvuga nka alcotest bageze kuba bayikoresha ngene byaheze ntazonzi nuvuga icamafe ibi byapa bimurika bikumaba baratandukanye n'ukuri ni kintu cyiza cyane mugabo hamwe cyokoreshwa neza cyokora kuri bose muri make nuko amategeko yokora co kimwe kuri bose
kugeza ubu kireka abantu bafite imbonesha kure cyangwa afite amatelefone yagezweho bashobora gukoreshwa mu buhinga bwa none cyangwa ku mbuga ngurukana bumenyi bamaze kubona ikaburwa ryakozwe n'ubushikiranganji bw'umutekano mu gakino nta bindi bintu byinshi birakorwa bimenyesha abantu ikoreshwa rya bino byuma bije ubwa mbere mu Burundi. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yamenyesha ko ariko haratunganywa igikorwa nyamukuru cyo kuzosigura kanuni ikoreshwa ry'ibyo byuma. Imwe mu mvo igipolisi kivuga yatumye ibi byuma bizanwa no kwiyongera kw'amasanganya yo mu ibarabara. Mu mezi kwa kabiri uyu mwaka igipolisi kijejwe umutekano wo mu ibarabara cyavuze ko hagati y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 no kwa mbere 2022 abantu 130 baguye mu masanganya yo mu ibarabara ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura honyene 1,970 barakomereka mu masanganya angana 3,499. Eloge Urikaneza, ijwi rya Amerika.
Akorero na kaziki katubwira ko tugeze ku mwanya tubagezaho amakuru y'imikino uyu munsi wari uwa gatatu wirushanwa mpuzamahanga ry'umukino wa tennis yitwa Davis Cup mu Rwanda. Kuri mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika w'imikino yaduteguriye inkuru ku mikino yabaye uyu munsi.
Kuri wa gatatu mu mikino mu itsinda rya mbere muri rushanwa rya Davis Cup mu mukino wa tennis ishami rya Afrika, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahuye na Tanzania. Mu mukino w'ikubitiro umunyarwanda Ernest Habiyambere yatsinze umunyatanzania Omar Hamis Sule. Hakurikiyeho umukino wahuje Bertin Karenzi w'umunyarwanda na Frank Mushanga w'umunyatanzania. Uyu mukino nawo warangiye Bertin Karenzi ari wegukanye intsinzi. Mu cyiciro cy'abakina ari babiri babiri nabwo abanyarwanda bitwaye neza kuko Etienne Niyigena afatanyije na Junior Hakizumwami batsinze abanyatanzania Rahim Rashid na Abubakar Sasi. Abakinnyi b'ikipe y'u Rwanda baravuga ko bafite icyizere cyo kugera ku mukino wa nyuma.
Nitwa Nigene Tsene. Urebye nta mukino uba woroshye kuko coach yaba yaduhaye gahunda yo gukina kandi abatubwiye ko nta mukino woroshye muri macyane kuko ngo umukino ntabwo waroroshye. Birangira ari uko ubonye ifirimbi yanyu migeze.
Ku nshuro ya mbere mwaratsinze mutsinda Uganda imikino yose, ubu ngubu Tanzania nayo mutsinze imikino yose. Ibi ngibi ni icyizere cy'uko n'imikino isigaye ushobora kwitwaramo neza mukagera kuri finale.
Of course ibi ni icyizere turi gukomeza kwiyongera imbere ko imbere dufite Sudan nisida na inagiratsindwa numva kwa gutsinda atatu kubusa biraduha motivation yo gukomeza imbere na gutsindwa gwari.
Tukiri muri itsinda rya mbere kuri wa gatatu ikipe ya Sudani yatsinze Uganda imikino itatu kubusa. Mu mikino mu itsinda rya kabiri ikipe ya Botswana yatsinze Angola imikino ibiri kuri umwe. Republika ya Demokarasi ya Congo itsinda Congo Brazzaville imikino itatu kubusa. Nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino muri rushanwa rya tennis ririmo kubera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'umenyingiro IPRS Kigali, amakipe amwe n'amwe yatangiye gutakaza icyizere cyo kuzagera ku mukino wa nyuma. Muri ayo makipe amaze kwiheba twavuga Uganda, Tanzania, Angola na Congo Brazzaville zimaze gutsindwa imikino yose zakinnye. Ese nyuma y'iminsi atatu ritangiye iri rushanwa rya Davis Cup ririmo kugaragaza iyihe shusho ku birebana n'imitegurire ndetse n'imigendekere yaryo. Twumve Valence Habimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda akaba n'umuyobozi w'iri rushanwa rya Davis Cup ririmo kubera mu Rwanda.
Mu by'ukuri nk'uko iri rushanwa twaribonye rya Davis Cup rikaba ari ni ubwa mbere ribaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko kugira ngo baritange haba habayeho gusaba yuko ryaza kuba ibihugu byinshi biba byarakoze application, ariko kuba barihaye u Rwanda nuko bari basanze bamenyereye ko dutegura amarushanwa mpuzamahanga kandi akagenda neza, na cyane ko ubu haje abayobozi ba ITF nabo turi gukorana muri iri rushanwa bari kutubwira ko bimeze neza cyane bishobora no kuduhesha n'andi mahirwe yo kuzishobora kuzakira n'irindi mu mwaka utaha.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu hari hateganyijwe gahunda yo gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi, nk'uko bisobanurwa na Theoneste Karenzi perezida w'ishyirahamwe ry'umukino tennis mu Rwanda.
Nibyo koko kuri uyu munsi wa gatatu abasifuzi ba officials abakinnyi abatoza b'amakipe ari mu Rwanda yose bagiye gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Gisozi, kandi ni na ngombwa kuko ari amateka agomba kumenyekana ku badusura bose ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nta kuntu rero baza hano nk'abakinnyi baturutse mu bihugu bitandukanye ngo bagende batamenye ibyabaye muri iki gihugu, ni ngombwa.
Nyuma yuko buri kipe izaba yamaze guhura n'indi mu matsinda, hazarebwa igiteranyo cy'amanota, hanyuma amakipe azaba ari kwisonga mu matsinda yayo azahurira ku mukino wa nyuma uteganyijwe kwa gatandatu tariki ya 9 y'uku kwezi kwa 7. Ikipe izegukana umwanya wa mbere izahitabwa uburenganzira bwo kuzamuka mu ntera ive mu cyiciro cya 4 yinjire mu cyiciro cya 3 mu rwego mpuzamahanga. Abakinnyi batanu bahagarariye ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya tennis muri rushanwa rya Davis Cup ni Bertin Karenzi ari nawe kapiteni, Etienne Niyigena, Junior Hakizumwami, Joshua Muhire na Ernest Habiyambere. Umutoza wabo ni Sylvain Rutikanga. Yari Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba, ariko mbere y'uko dusezeranaho tubibutse ko i Rwanda murangura mu kanya gashize hashojwe inama yahuje Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we wa Congo Felix Tshisekedi. Perezida João Lourenço niwe wari umuhuza muri ibyo biganiro. Abo bayobozi bumvikanye gushyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagariko ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza.